Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika bigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na 22 ku mugoroba na metero 25, 31 na 41 mu gitondo. Ndabaramukije mwese nshuti turi kumwe ntuje ni amakankusi hano i Washington DC muri studio ya 5 mbahaye kaze mwese mu biganiro radio yanyu bateguriye. Mu Rwanda bamwe batwara abagenzi mu modoka zizwe nka twegerane barinubira imisoro bacibwa bavuga ko ari umurengera.
Imodoka nyinshi zaragurishijwe, zarabazwe, hariho n'abantu rwose bitaribanga bipangu byabo byagiye kubera be bagiye mu mabanke kugira ngo bagure amatagisi kwishyura birabananira.
Ubu ni umwe muri abo batwara abagenzi bavuga ko imisoro imaze kubahombya, ko abaguze imodoka ku nguzanyo imitungo yabo yatejwe cyamunara. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Mbere yuko tugera kuri izo nkuru narimbararikiye, reka tubanze twumve amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Incamake mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, ugakiye neza?
Urakoze Jenny. Ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa mbere bavuze ko bizigiye ko ikiza cya Ebola kizoba cyasezerewe mu gihugu mu kwezi kuza kwa kane. Mu gihe isi yose ishize umutima ku mugera wa corona, umurwayi wa nyuma wa Ebola muri Congo yavuye mu bitaro ku munsi wa kabiri. Mu gihe atawundi yosuzumwa ko yanduye, igihugu kizoca gitangariza abanyagihugu bacyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane kuza ko Ebola yasezerewe burundu. Ebola yatanguye kugaragara ubwa mbere muri Congo mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2018, ikaba imaze guhitana abantu 2,264. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaraneguye yivuye inyuma igitero cyakozwe ku munsi wa mbere i Khartoum muri Sudani ku mushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok. Antonio Guterres avuga ko ibitero nk'ivyo atawo byihanganira kandi agasaba ko ababikoze babihanirwa. Yemereye abanyesudani ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riri kumwe nabo kandi rizobandanya ribashigikira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta y'Ubutaliyano yarakajije amategeko yo kubuza uruja n'uruza mu gihugu cyose, aho abantu bashika 60,000,000 basabwe kuguma aho baba mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abantu bafise akazi kadasanzwe canke abafise impamvu zisobanutse zijanye n'amagara yabo nibo bazokwemererwa kuva mu ntara baja mu yindi mu Butaliyano canke mu bindi bihugu. Izi ngingo zitangura kuja mu ngiro kuri uyu munsi wa kabiri, mu gihe mu Butaliyano abamaze kwandura bageze ku 9,972 nayo abamaze gufa bakaba baraduze gushika 463. Igihugu cya Israeli nacyo cyashikirije ko ingenzi zose zinjira mu gihugu zigiye kuzoza zirasuzumwa, basanze zaranduye umugera wa corona zikazoshirwa mu kibanza cya bonyene mu kiringo cy'iminsi 14. Umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu Benjamin Netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Ku munsi wa gatatu Israeli yarafashe ingingo yo kubuza abatari abanyagihugu bayo kwinjira mu gihugu, cyane cyane abava mu bihugu by'Ubufaransa, Ubudage, Espagne, Autriche hamwe n'Ubuswisse, kiretse berekanye ko bafise aho bashikira bakagumaho. Gushika ubu Israeli imaze kuronka abantu 50 banduye uwo mugera wa corona.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ije ku abasirikare bacu babiri bishwe muri Iraq ejo ku munsi wa mbere. Abo basirikare bishwe mu gihe bari baherekeje abasirikare ba Iraq gutera abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu misozi yo mu buraruko bw'icyo gihugu. Igisirikare ariko ntikirashira ahagaragara amazina y'abo basirikare babiri bishwe. Amerika iracagumije abasirikare barenga 5,000 muri Iraq batanga imyimenyerezo ku basirikare ba Iraq ndetse no kubafasha kurwanya iterabwoba. Ibitero vya leta z'umwe za Amerika kuri Al-Shabab muri Somalia muri uyu mwaka bisa nibiri ku rugero rumwe n'ivyakozwe ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu mu bihugu vya Iraq hamwe na Siria. Amerika gushika imaze kugaba ibitero 25 kuri Al-Shabab aho umwaka wa 2020 ugeze ubu. Harimwo icagabye kuwa mbere mu micungararo y'igisagara cha Janaale cyahitanye abakora iterabwoba bane. Umushikiranganji wa leta z'umwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Mark Esper ashikiriza ko naho ivyo bitero vyiyongereye ata mugambi wo kongereza abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika.
Ayo rero yaramwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Ni radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19.22 hamwe na metero 25 na 41 ndetse na 41 mu gitondo. Mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro rero iwanyu mu ntara tugihere mu Burundi aho umurwi utegura amatora seni washyize ahagaragara kuri wa kabiri abakandida bujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo baziyamamarize amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Uwo murwi kandi wanatangaje n'abakuwemo. Umugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru harimo kudukurikiranira iyi nkuru. Turi kumwe kuri telefone. Claver, uranyumva?
Yego, ndakumva cyane. Ejo ni mukankosi.
Yego, abakandida bemewe na komisiyo ni bande?
Komisiyo y'amatora seni mu Burundi abakandida yemeye ni batandatu. Uwa mbere ni Evariste Ndayishimiye aserukiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwa kabiri ni Agathon Rwasa aserukiye umugambo ukomeye avuga rumwe na leta CNL. Uwa gatatu ni Gaston Sindimo asanzwe ari icegera cambere c'umukuru w'igihugu yaserukiye umugambo IPRONA. Uwa kane ni Francis Rohero arigenga. Uwa gatanu ni Dieudonne Nahimana nawe nyene arigenga. Uwa gatandatu yemewe n'umugwise ni Leonce Ngendakumana yaturutse umugambwe Sawanya Frodena.
Hanyuma abatemewe bo ni bande? Seni yaba yasobanuye impamvu amadosiye yabo atakiriwe?
Abatemerewe na seni ni bane. Wa mbere ni Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL. Wa kabiri ni Anise Niyonkuru yaserukiye umugambwe CDP. Wa gatatu ni Domitiano Ndayizeye yahoze atwara Burundi yaserukiye Urunani kira Burundi. Wa kane ni Valentin Kavakure yari yaserukiye umugambwe FPN Imboneza. Abo rero umugwiseni wavuze ko batujuje ibisabwa n'amategeko, ariko umugwiseni mu kigano haye abamenyeshamakuru ntiwasiguye neza ibyo bivuze mu madosiye yabo. Gusa wabamenyesheje yuko bafise iminsi ibiri kugira ngo baje kwitwara muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu kugira ngo izoba ibemerere cyangwa ibahakanire burundu.
Hanyuma se amafaranga bari baratanze abo batemerewe bazayasubizwa?
Itegeko ry'umukuru w'igihugu ari naryo rishyiraho umugwiseni ugize amatora mu Burundi rivuga yuko amafaranga angana n'3,000,000 umukandida wese atanga kugira ngo ashyira muri dosiye kugira ngo yemererwe canke ahakanirwe kugira ngo azohiganwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu adasubizwa. Ni nako umugwiseni wabivuze, ayo mafaranga ntasubizwa, bayatanze aguma mu kigega cya leta.
Urwo rutonde rwasohotse rwabari ntabanduka cyangwa hari igishobora gukorwa kugira ngo abiyenda batemerewe bongere bagarukemo hanyuma abatemerewe bo barabivugaho iki
kubera umugwiseni wahaye iminsi ibiri abo batemerewe kugira ngo mbere nako amategeko abivuga kugira ngo baje kwitwara muri sentare y'ubarizwa shingiro maze bashikirize akangonongono kabo bemerewe cyangwa bahakanirwe urutonde ruzoba ntabanduka inyuma y'iminsi ibiri uno munsi rumaze gutangwa hacarugwa iminsi ibiri kugira ngo ruzobe ntabanduka atawundi yemerewe na sentare igenewe kubarizwa shingiro uzobari ntabanduka hanyuma rero bamwe mu batemerewe hano muzanga Valence Kavakure yari yaserukiye umugambwe FPN imboneza ari muri bane batemerewe avuga yuko ngo seni ishobora kuba yabajyaniye ishobora kuba itasuzumye neza ibyo batanze mu madosiye yabo bakavuga ko bagiye kwitura iyo sentare kugira ngo yoyo ibyo batunganirize ariko bavuga ko bazoshiraho intahe ishide.
Reka ngushimire cyane Pierre Craven iyo nkuru komeze udukurikirane iyo nkuru hanyuma uze kwitwa ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha urakoze. Turacyavuga ku Burundi, amashyirahamwe 18 hagizwe n'abarundi n'abanyamahanga yaraye asohoye urwandiko amenyesha ko afite impungenge ko indyane zishobora kwibonekeza mu kiringo cy'amatora, akaba ari ikibazo rero ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu. Ayo mashyirahamwe hagasaba inama ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu gukurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Reka mugenzi wacu Eroje Birika neza adukomeze iyi nkuru.
Uko ari 18 mu rwandiko yasohoye kuri uyu wa mbere Geneve mu Suisse yavuga ko atewe impungenge n'uruhagarara rwibonekeza mu Burundi rushobora kuvyara injyane zikomeye. Ayo mashyirahamwe yagiriza bamwe mu banywanyi w'umugambwe Sende FDD n'abakunzi babo gutera ubwoba no guhohotera batavuganwe n'ubutegetsi. Mu mezi atatu ya nyuma yonyene y'umwaka uheze w'2019 yemeza ko yaharuye abantu 47 bishwe, 200 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko na 15 baborejwe igufa. Abateye umukono kuri runo rwandiko bariyamiza kandi ifungwa ry'amenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru cigenga iwacu bahanishijwe umunyororo w'imyaka 2.5 mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, bakavuga ko bazira umwuga wabo hamwe n'iyugarwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi kuva kwa 2026 ukwezi kwa gatatu 2019. Ikindi mu rwandiko rwabo bagaruka ko banenga n'ico bise ukutihanganiranira mu vya politike kwiyongera ku gikorwa gicanisha mu Burundi c'umugwi Sever aho kumenya ukuri n'ukunywanisha Burundi co kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu 1972 catanguye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Umugwi Sever kandi unengwa n'aya mashirahamwe kufisa abakozi n'abakomiseri bahengamiye ku mugambwe SNDF duri ku butegetsi. Abaharanira agateka kazi na muntu bari muri aya mashyirahamwe ntibibagiye kugaruka kandi ku mpirimbanyi zibiri zifunzwe. Nestor Nibitanga yahoze akorera ishyirahamwe Prodeash ryita agateka k'abanyororo n'akazi na muntu yahanishijwe umunyororo w'imyaka 5 mu 2018 hamwe na Germain Rukuki yahoze akorera ishyirahamwe ry'abakirisitu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati yakatiwe imyaka 32 y'ugufungwa mu mwaka ushize. Bose bahurira ku cyaha kimwe bagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu. Umwaka uheze rimwe muri aya mashyirahamwe yaryo OHAC rigizwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe ya Buraya arayo ibibazo byo mu bihugu by'ibiyaga bigari ryasohoye itangazo ryiyamiriza inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Bufaransa. Icyo gihe mu kwezi kw'indwi byatangazwa, umukuru waryo Umufaransakazi Bruno Mercier yahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika.
Il faut maintenir la suspension de la coopération directe, et j'insiste, directe avec le gouvernement burundais.
Ibihano vyafatiwe leta y'u Burundi bitegerezwa kugumizwaho. Ndashimangira ivyafatiwe leta y'u Burundi kuko imfashanyo zoyifasha gukomeza gatotezo no kwigumiza ku butegetsi. Ahubwo ubumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize harimo u Bufaransa babwirizwa gushigikira abanyagihugu b'Abarundi biciye mu mashyirahamwe yigenga akiri mu gihugu hamwe na mpuzamakungu. Ubumwe bwa Buraya bunategerezwa gukomeza kwamagana iburabuzwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ababuharanira. Turazi ko Germain Rukuki igihano cy'imyaka 32 yaciriwe giherutse kwemezwa, biteye impungenge kandi twiteze ku bumwe bwa Buraya n'ibihugu bibugize byerekana aho bihagaze bitarya umunwa kuri ivyo.
Urwandiko rwo kuri uyu wa mbere rwasohotse mu gihe abaserukira aya mashyirahamwe babonana n'umugwi w'abahinga batohoza ku mabi yoba yarabaye mu Burundi hakaba hari mu bikorwa bikorwa vy'inama ya 43 y'inama y'agateka kazina muntu ya ONU. Basavye inama ya ONU ijeje wateka kazina muntu kuguma ishinze jisho ikibazo c'agateka kazina muntu mu Burundi kuko kubgabo kino gihe c'amatora tankeka kizotuma injyana ziyongera. Bamwe mu bubahwa b'abarundi barimo Birinyamitwe umuhanuzi mwishikira jejwe ibibazo byo kumenyesha makuru mu biro vya president Nkunziza na Albert Shingiro aserukira Burundi muri ONU bifashishije urubuga nkoranyambaga rwa Twitter mu kwishura amashyira hamwe n'ibiri muri raporo yo mugwi w'umunyasenegale Dudu Dien utohoza ku vyaha vyarakozwe mu Burundi bavuga ku biriko birashikirizwa vyuzuye amafuti n'ibinyoma nk'ivyavuzwe muri kahise kandi yatayindi ntumbero bifise atari ugutoba amatora. Bongeyeko ko abanyaburaya bahembuwe mugwi bashegeshwe no kubona Burundi bugihagaza neza mu bijanye n'ubutunzi abakozi bagihembwa ku gihe kandi n'amatora ya kamarampaka yo mwaka w'ihumbi 2018 hamwe na y'umwaka akaba yatunganijwe Burundi butarinze kuzera inze. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda aho bamwe mu batwara abagenzi mu modoka zizwi nka twegerane binubira imisoro bacibwa bavuga ko ari umurengera. Bavuga ko iyo misoro imaze kubahombya bikabije ku buryo nk'abaguze imodoka ku nguzanyo imitungo yabo yatejwe cyamunara. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Ni ukuvuga ngo imodoka nyinshi zaragurishijwe zarabazwe hariho n'abantu rwose bitaribanga ibipangu byabo byagiye kubera be bagiye mu mabanke kugira ngo bagure amatagisi kwishyura birabananira. Turasaba
uyu n'umwe mu batwara abagenzi mu modoka za tagisi zifite imyanya 18 zimenyerewe nka twegerane akorera mu muhanda rubavu Musanze. Aravuga ko imisoro ihanitse bakwa n'impuzo amakoperative atwara abagenzi mu Rwanda RFTC babarizwamo ababera umutwaro ku buryo nubashije kwishyura iyo misoro ntacyo sigarana. Ni ikibazo asangiye n'abandi bahuriye mu mwuga.
1500 ukwezi uyongeye kwa amafaranga dutanga buri munsi 2900 hiyongereho n'andi mafaranga dutanga 300 ukupakiye kuri buri cyapa dusanga amafaranga menshi tutabasha
ku 1500 ku kwezi 2900 ku munsi iyo biteranyije ku kwezi ni 240. 240 iyo ubikubye n'umwaka ni miliyoni 2,800,000 n'ibihumbi 80,000. Urumva ko tagisi yose baba bayegukanye. Hagataho ntihabariwemo amapine. Uzakenera amapine, uzakenera asiranse, uzakenera autorisation, uzakenera kontorori, umwana riga, uzakenera mitiwere, imibare yanze guhura. Erega iyo mwumva tuvuga umusoro mugira ngo ni umusoro wa leta, ni umusoro wa koperative, uwa leta uri ku ruhande. Nta n'ikibazo dutwaye.
Bavuga ko ku munsi buri modoka yishyuzwe 2,900 yitwa umusoro wa parikingi ariko bakongera kwishyurwa n'150,000 buri kwezi nayo yitwa ya parikingi. Ibintu abo bashoferi bavuga ko badasobanukirwa kandi ko niyo babajije abayobozi babo nta busobanuro bufatika babaha.
Batubwira ko uwo musoro nta gutereta kurimo, nta no kwinginga ko tuwishyura unaniwe kuwishyura kavamo. Bigaragara ko uwo musoro ari igitugu. Tugaragaza ubushobozi bwose dufite bukeya ntibabwumva. Ni ibibazo bitatworoheye, turasaba ubufasha.
Kuba tubwira n'amafaranga umusoro wa gari kandi umusoro wa gari nawo tuwishyura buri munsi ntibadusobanura mu by'ukuri. Urababwira ati noneho mu mpeje itasi yawe bakavuga ati itasi ntayo ahubwo reka duguhe nimero ya konte ugiye kuyashyira kuri beka. Wowe ukajyana kuri beka ukayishyira kuri iyo konte utazi ngo ni yande.
Aba bashoferi bavuga kubaheze mu gihirahiro ndetse nta n'ubwinyagamburiro bafite kuko iyo batayishyuye imodoka zabo zifungwa.
Iyo habayeho gahunda yo gufunga ikinyabiziga haba harimo uburakari bwinshi hagati y'ugifunga n'ugifungirwa. Kabone ko bashyiramo icyuma mu muryango wa gare ntihagire imodoka isohoka iterekanye iyo borodero, ukaba wayisigaho ukagenda ukagurisha televiziyo ukaza ukagombora imodoka. Wabura icyo ugurisha ukayibarikira ikagumaho muri gare. Igumyaho muri gare bakubarira na parikingi.
Mu by'ukuri usanga byatugize ingaruka nyinshi, ugasanga umwana wo mu mushoferi ntakiri kubasha kubona amafaranga yo kujya ku ishuri, imodoka ugasanga nyinshi zise ziva mu muhanda kubera ko igihe cya kontrateke nicyo kigeze ukabura amafaranga gukoresha imodoka ujya muri kontrateke nicye no kuyigurisha uko yari imeze kandi ukabura ahombye cyangwa se nyinshi ziranabitswe kubera kubura uwo musoro.
Nkanjye nk'urugero ni ideni nayo nafashe ariko bakwihagaze nta n'amapine ifite kandi ndi kwishyuzwa miliyoni hafi 180,000 y'uwo musoro mu gihe kitarusura umwaka.
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'impunzi amakoperative atwara abagenzi mu Rwanda RFTC maze bwana Ndakaza ushinzwe imodoka zikorera mu ntara tubwira ko aza kutuvugisha ahugutse hari mu masaha ine za mu gitondo. Izindi nshuro zose twongeye kumuhamagara nabwo yatubwiye ko atarahuguka kugeza isaha yacu y'amakuru igeze. cyakora twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RCA maze professeur Harimana Jean Bosco kiyo baratubwira ko nta misanzu cyangwa andi mafaranga akwiye gucibwa abanyamuryango mu buryo butumvikanweho na bose
aho mbiherukiye icyo kibazo twakigiyemo kandi twari twagiranye umurongo dusaba RFPC kuza gusobanura ibijyanye n'amafaranga icyo abanyamuryango bayo kuko buriya amafaranga cyangwa imisanzu iyo ariyo yose muri koperative yumvikanwaho mu nteko rusange z'amakoperative ntabwo rero ushobora kwicara gutya mu gitondo na perezida wa koperative cyangwa manager wa koperative ngo gushyiraho imisanzu ku bihode ibyo ni ibintu rwose binyura mu nteko rusange kandi turakomeza dusaba icya mbere abayobozi cyangwa abagiriwe icyizere bagatorwa n'abandi kuyobora koperative bose gukora mu nyungu z'abanyamuryango icya kabiri tugasaba n'abanyamuryango kumva ko amakoperative ari ayabo ko ari ishoramari bakoze muri koperative ibyo bari kubona bibabangamiye bakabyangira mu nteko zabo
bo bavuga ko niyo bagerageje kubaza abayobozi bababwira ko ibyo bihumbi ijana na mirongo itanu nta mahitamo bafite bategetswe kuyatanga utabishatse akavamo ikigo gishinzwe amakoperative kivuga ko ubundi koperative igizwe n'abantu bihangiye ibikorwa rusange byunguka bakayobora umuryango wabo mu bwisanzure no mu buringanire batanga imigabane ingana mu mari shingiro kandi biyemeje gusangira igihombo cyangwa inyungu bivuyemo abanyamuryango bakagira uburenganzira bungana nyamara hirya no hino humvikana abanyamuryango bavuga ko imitungo yabo yikubirwa n'itsinda rito ry'abayoboye abandi abayoborwa ntigira ikibamarira. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda ho ubushinjacyaha bwasabiye abagore barindwi n'umugabo umwe gufungwa imyaka 25 bo barega icyaha cy'ubugome bw'ubwinjiracyaha n'ubwicanyi gikomoka ku gukubita no gukomeretsa umukobwa w'inshuti mugenzi wabo. Abasesengura ibintu babirebera hafi bakavuga ko bapfa abagabo. I Kigali mu Rwanda mugenzi wacu Eric Bagirubusa ejo yari mu rukiko.
Hanze y'icyumba cy'urukiko iburanisha rirasoje, imbaga irazomera imodoka yari itwaye abafungwa baregwa icyaha cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi gituruka ku gukubita no gukomeretsa bikozwe n'abagore batandatu n'umugabo umwe. N'urubanza rwihariye umunsi wose. Abanyamakuru babarirwa ku ntoki nibo bahawe uburenganzira bwo gufata amajwi n'amashusho, abandi bakumiriwe hanze na za kamera zabo. Mu buryo butamenyerewe mu nkiko, umucamanza yategetse ko inteko iburanisha idafotorwa abaregwa nibafotorwe ndetse n'ubushinjacyaha. Abaregwa bose barangajwe imbere na Zaina na Miro kuri iyi nshuro noneho bari bunganiwe mu mategeko. Sandrine Mukamana bivuga ko yakorewe iyicarubozo na bagenzi be, umwunganire yavuze ko na n'ubu adashobora kugera mu rukiko na cyane ko ngo akivuza. Akavuga ko hari aho aherereye ku mpamvu z'umutekano we. Abashinjacyaha babiri mu gihe kirenga isaha basimburanaga basobanura uko ibyaha bakekaho abaregwa barindwi byakozwe n'ibimenyetso. Basobanuye ko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka Zaina na Miro na bagenzi be batumije Sandrine Mukamana kwa Zaina Kimizagara mu mujyi wa Kigali bamubwira ko bashakaga gusangira ariko ngo bashaka kumukorera ibyamfura mbi. Umwe muri bo ngo yahise akurima akasi mu mufuka atangira kumwogosha umusatsi. Avuga ko bifashishije kamanzi kiza ajya kugura za jilete zo kumwogoshesha no guca inkoni zo kumukubitisha. Ubushinjacyaha buvuga ko kiza yamuryamishije hasi, bamwe bamufata amaguru, abandi amaboko, abandi bamupfuka umunwa, ari nako abandi bamwogosha ku ngufu. Havugwamo ko ubwo bamukubitaga abandi bamwogoshaza nyina na Mirowe yarafite telefone afata amajwi n'amashusho kandi Mukamana ngo yari yambaye ubusa buri buri. Umushinjacyaha akavuga ko bamukubitagaho babonye hose ku buryo bashoboraga no kumwica, bamaze kumugira intere bamusukaho amazi abona kuzanzamuka. Avuga ko inzego z'umutekano zidatabara bari mu mwivugane. Umushinjacyaha hari amafoto yashyikirije urukiko avuga ko yirinze kuyashyira ahabona agaragaza uko yahohotewe yaramerewe kuko ngo bamushinyaguriye bikabije. Yerekanye mu rukiko imakasi na jireta avuga ko bamwogoshesheje imisatsi, bamwogoshe umwenda wo hejuru n'ikariso bamuciriyeho. N'urubanza rwakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yabi yari mu rukiko ndetse n'ababaga bakurikiranira urubanza mu madirishya. Umushinjacyaha avuga ko nubwo biregura basaba imbabazi aziti za nyirarubeshwa kuko ngo batavugisha ukuri. Zaina na Miru ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda ari nawe wabimburiye abandi mu kwiregura, yemera ko Mukamana bahohoteye yari inshuti ye ariko ko nyuma baje gushwana hanini ngo bitewe n'amagambo yagendaga muvugaho. Avuga ko yamuserezaga ko nyina wa Zaina yishwe na sida na nyabingizi wabo kandi ngo yarazize diabete. Icyakunze kuvuga ko bapfa umugabo w'umuzungu uregwa ntiyeruye ariko yavuze ko nyiruguhohoterwa yamuteranyaga ku musore wari inshuti ye. Mu bihe bitandukanye yakunze guturika agasuka amarira mu rukiko ku buryo urubanza rwarangiye amaso yatukuye. Imbere y'imbaga kiza kamanzi yahawe urw'amenyo umushinjacyaha kimugaragaza nk'umugabo umwe rukumbi mu bagore batandatu baregwa gushinyagurira mugenzi wabo. Zaina yemera ko yatumije iwabo akanahakubitira Mukamana kandi ko yabaye uwa mbere mu kumusaba kumukata imisatsi nk'igihano cyo kutazongera kumusebya. Yemeye ko yafashe video ibyo byose biba kandi ko telefone iri mu maboko y'ubutabera. Gusa akavuga ko bamuryamishije hasi bakamukubita inkoni zo kukabuno. Yemera ko yafashe ya mbere mu gukataguza imakasi ipantaro Mukamana yari yambaye na n'ubu bitazwi irengero ryayo. Uregwa n'abamwunganira ntibemera inyito y'icyaha, bakavuga ko cyakwitwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byoroheje aho kuba icyaha cy'ubwinjira cyaha bw'ubwicanyi. Bwana Kiza Kamanzi wemera ko yari umukozi wa Zanyina na Miro, avuga ko ibyo yakoze byose byari ku mabwiriza ya nyirabuja, akavuga ko ari we wabiryozwa. Inyito y'icyaha mu bihe bitandukanye cyane ku bunganizi yakunze kuba ipfundo ry'impaka ndende. Ndi bavuga ko icyabaye ari gukubita no gukomeretsa byoroheje, bagasaba ko urukiko rwakwiyambura ububasha maze urubanza rukazaburanishwa n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ariko ubushinjacyaha bwo bugasanga ibivugwa n'uruhande bahanganye bibumbati icyo bwise gushinyagurira uwahohotewe, bukavuga ko ibyo bakora ari amatakira ngoyi. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzasesengura imvugo y'abaregwa, aho ngo babwiye Mukamana ngo bagiye kumwambura ubwiza bwose yagendaga yiratana. Niho bwibeshye bumwitanya kwigendera, ariko buza gusobanura ko n'ubundi cyari kigamijwe n'abaregwa kwari kumuhinduranya kwigendera. Mu rukiko bahise bakomera amashyi icyarimwe, maze umucamanza yihaniza bakurikiranaga iburanisha. Bimwe mu byakwinze gukwirakwizwa mu bitangazamakuru binyuranye ko abaregwa baba barangije imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo, abanyamategeko babunganira babihakanye bavuga ko ari amakabyamunkuru. Mu kwanzura ubushinjacyaha bwasabye kuzahamya ibyaha abaregwa bose uko ari barindwi, maze rukazabahanisha gufunga imyaka 25 mu buroko burumwe. Bwibukije ko baburana bananiza ubutabera, kandi ko no kuba urubanza rwaburanishirijweho bikekwa ko icyaha cyabereye waba umwanya mwiza wo gutinyisha rubanda ibyaha. N'ubusabe nabwo bwazamuye andi marangamutima, ariko yongera cyane Maitre Jean Rugiye yuregera indishyi akimara kubwira urukiko ko baregeye indishyi ya miliyoni 100 z'amafaranga bamwe babaye nk'abikanga. Yasobanuye ko bagize agatsiko k'abagizi ba nabi, kuko ngo uwo yunganira bamuhungabanyije haba ku mubiri ndetse no mu mutwe. Umucamanza yagaragaje ukutanyurwa ku biciro by'imyambaro Mukamana yari yambaye, aho bivuga ko yari yambaye isaha y'amadolari 700, abunganira izindi mpande bakabifata nko kwifuza ya genzi babo, kuko ngo hari uwari ufite y'amadolari 1,500. Basabye ko bunganira bahabwa igihano gito, banavuga ko indishyi z'akababaro zisabwa zidafitiye ibimenyetso. N'urubanza rukunze gukurikiranwa n'ingeri zose, ariko cyane abagore. Uyu mukecuru yavuganaga n'ijwi rya Amerika iburanisha rirangiye.
25 n'imiti yakoreye ibyo yakoreye mugenzi, ntabwo byemereye afungwa burundu nk'uwishe muri jenoside uwakebye mugenzi. Aya mateka abaye muri Kimisagara mpamaze imyaka 20 mpabyara inshuro 3 napfa kariyari, ko ntago numva ko mugenzi wanjye yabaga mugenzi we ngo apfuye umugabo kandi batanasezeranye.
Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, bagira ubusa, urakoze. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi mu mateka hashize imyaka 5 igihugu mu mateka ya y'isi Afrika yibarutse umukinnyi w'umupira wabaye rutahizamu w'icyamamare Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1981 nibwo Samuel Eto'o Fils, umukinnyi w'umupira w'icyamamare ukomoka mu gihugu cya Cameroon, yavutse. Agitangira gukina, abakurikirana umupira w'amaguru bamubonagamo rutahizamu w'indashyikirwa mu isi yose, kandi rero niwe mukinnyi w'umunyafurika w'ikirangirire kugeza ubu. Yegukanye igikombe cy'umukinnyi mwiza w'umunyafurika inshuro enye. Samuel Eto'o yatangiye gukina nira ikipe ya Rio Madrid afite imyaka 16. Mu mwaka wa 2000 yagiye gukinira Mallorca, aho yatsinze ibitego 70 ahava ajya muri Barcelona atsinda ibitego 130, kandi aba umunyafurika wa mbere ukinnye inshuro nyinshi muri shampiyona ya La Liga. Yakiniye Cameroon yegukana igikombe cya Afrika uburi kabiri, yahataniye inshuro enye igikombe cy'isi n'inshuro 6 igikombe cya Afrika, aho yatsinze ibitego 18 mu kwezi kwa munani muri 2014. Nibwo Samuel Eto'o Fils yafashe ikiruhuko nyuma y'imyaka 22. Kuva mu kwezi kwa 7 umwaka ushize, Samuel Eto'o n'umujyanama wa perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, CAF, Ahmad Ahmad.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru twabateguriye naha tuyasoreje. Tukaba tubashimiye mwese rero ko baba mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Al Santos yarafatanije na Makumbiri ya Baro. Kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi tubaseze rero tubifuriza kugira ibihe byiza, tubarandikira n'ibindi biganiro byacu biri imbere harimo muri Isanga muza kumva saa 10. kwisaha y'Ikigali ni Bujumbura mu Burundi. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Je commence ma vie sans toi, je vais pas terminer sans toi.